Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi, leta yemereye ishyirahamwe Parsem ryari ryarahagaritswe kongera gukora.
Ingingo yaratunegereje cyane, ndetse navuga yuko kuba ari hagakimanyi Imana yari ituyitiye kuri umunsi mukuru wa Pasika.
Faustin Ndikumana ni umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe riharanira gukangurira Abarundi guhindura imikorere n'imitekerereze kugira ngo bagere ku iterambere rirambye ryari ryarahagaritswe mu kwezi kwa gatandatu 2019. Muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani, imirwano hagati y'amoko yaguyemo abantu 18, naho abapfira mu mayira y'ubusamo bagerageza kujya gushaka imibereho myiza mu Burayi baracyari benshi. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Mozambique, umuyobozi w'ingabo z'igihugu zirwanira mu mujyi wa Palma, General Chongo Vidigal, avuga ko bishe abaterabwoba benshi. Bwa mbere kuva inyeshyamba zigaruriye Palma mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu mu kwezi gushize, abanyamakuru barahasuye ejo. General Vidigal yababwiye ko imirwano itararangira neza, ariko ko babohoje umujyi hafi ya wose kandi ko bishe abaterabwoba benshi. Yasobanuye ko bakibabarura. Umubare w'abantu bose hamwe kandi bahitanywe n'intambara nawo nturamenyekana neza. Abanyamakuru babonye imirambo mike mu mihanda, amazu yabomaguritse n'imodoka zabaye imiyonga. Ibitaro, amabanki n'inyubako za leta byarasenyutse. General Vidigal yababwiye ko iriba rya Gaza ryo ntacyo ryabaye kandi ko naryo riri mu maboko y'ingabo ayoboye. Palma ikize kuri gaze cyane, gaze icukurwa n'ikigo Total cyo mu Bufaransa. Umujyi wa Palma wigaruriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize n'inyeshyamba zivuga ko ari izo mu mutwe wa leta ya Kiyisilamu. Noneho tujye mu Bwongereza. Minisitiri w'intebe Boris Johnson yatangije gahunda yo gupima abantu benshi COVID-19 uko ibikorwa by'ubukungu bigenda bisubukurwa. Eugene Mukankusi arabagezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ministri Johnson yatangaje umunsi kuwa mbere ko buri wese mu Bwongereza azabasha gupimwa COVID-19 kabiri mu cyumweru mu ngamba nshya zo gukurikirana iki cyorezo, mu gihe abantu bagenda basubira mu buzima busanzwe n'inkingo zikomeza gutangwa ku muvuduko wazo uri hejuru. Johnson bitezweho mu mugoroba kuri uyu wa mbere kwemeza ingamba zo gutangiza ingendo mpuzamahanga no gufungura inzego zimwe z'ubukungu. Yavuze ko gahunda cyo gupima abantu benshi ishobora kubuza ikwirakwira rya virusi kandi abantu bayifite batagaragaza ibimenyetso bakamenyekana. Mu gihe Uburayi bwinjiye mu bindi byiciro byaguma mu rugo mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bushya, Johnson yashyizeho umugambi wo koroshya inzitizi kuri aya mezi ari imbere. Ibi ni ibintu bizafasha cyane igihugu cye cyabaye kimwe mu byazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'ubuzima Edward Elgar yavuze ko ibipimo bishobora koherezwa mu ngo cyangwa aho abantu bakorera cyangwa bakaba babifata muri za farumasi cyangwa se ku bigo bipima. Yavuze ko adashidikanya ko abantu bazishyira mu kato kuko barimo gukora igikwiye.
Eugene, urakoze. Tugarure team Ishimwe noneho atujyane muri Indonesia, aho imvura idasanzwe yaguye mu burengerazuba bw'igihugu ihitana abantu 55, abandi 42 baburiwe irengero.
Umuvugizi w'ikigo gishinzwe ubutabazi muri Indonesia kuri uyu wa mbere yatangaje ko imibare mishya y'abahitanywe n'ibiza igenda yiyongera, aho kugeza ubu abantu 55 ari bo bamaze gupfa bishwe n'imvura idasanzwe yibasiye uburengerazuba bw'iki gihugu. Ni mu gihe abagera kuri 42 bo baburiwe irengero. Mu butumwa bwaciye kuri televiziyo buvuye mu biro by'umukuru w'igihugu i Jakarta, Perezida Joko Widodo yagaragaje akababaro gakomeye ku bahitanywe n'ibiza. Uretse ubu butumwa bw'akababaro ku bazize ibiza, Perezida Widodo kandi yibukije ko hari indi mvura nyinshi iteganijwe, bityo asaba abantu bose gukurikiza amabwiriza babishinzwe mu kwirinda imyuzure n'inkangu kubera imvura ikabije. Turere twibasiwe cyane n'inkangu turimo La Menele ku kirwa cya Flores giherereye mu burasirazuba bw'intara ya Nusa Tenggara ahagana mu masaa sita z'ijoro zo kuwa gatandatu. Ahandi habaye imyuzure ikomeye ni ku birwa by'ahitwa Lembata. inkangu zangije amazu menshi, imihanda ndetse n'ibiraro. Abaturanyi bati muri burasirazuba abantu 21 bapfuye nyuma y'imvura nyinshi yateje umwuzuro utemba ndetse n'inkangu ku nkengero z'umurwa mukuru Dili. Ikigo gishinzwe ubutabazi muri Indonesia kivuga ko hafi ya 1/2 cy'abatuye iki gihugu baba mu manegeka.
Chuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu ndetse no kuri internet www.radioyacu.com. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, gouvernement yakomoreye Parsem, ishyirahamwe riharanira gukangurira abantu guhindura imikorere n'imitekerereze kugira ngo bagere ku iterambere rirambye. Leta yari yararihagaritse mu kwezi kwa gatandatu 2019, irirega icyo yavugaga ngo nukwanduza isura y'igihugu n'abategetsi no kubangamira amahoro n'umutekano. Parsem rero isubiye gukora, ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Ingingo y'umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishyirahamwe ryigenga Parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi 2 rihagaritswe. Ubutwari iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za Parsem muri ico gisata zari zikenewe.
Uravye ibyo twame tuvuga naho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijanye n'ubutunzi uburoho n'amatavya y'amavuta kuko mu byo leta nshashi shiri imbere muhara muvyumva hari kugwanya igiturire kugwanya bakaboko sagaseswaro muri murumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamari karashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu Laurence economique idera byo murazi kwa byo Parseme yazobereye nje numva ahubwo rero tugiye gukora cyane twisanzuye gose kuko ubi ibiri ko biravugwa na leta nibyo natwe dushira imbere biriko birahura.
Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Icyo gihe amashyirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijyanye n'iyo nyango ry'agateka kazi na muntu hamwe n'inyuruzi w'ubutunzi bw'igihugu. Nubu Faustin Ndikumana atwara Parse mu byo gishinze harimo no guhamagarira Barundi guhindura ingendo yabwijwe ijya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari bereye no kugwanya ibiturire.
Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka si uguhezanyayo ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona. Ntitwavuga rero ngo Parseme ngo ahango ngo igiye kure kintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusuye ku runka karyo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'ibyo by'agateye akazi na muntu ibintu byose bigenda bisubira kubera n'ubukene wabwiraye.
Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga, amaradiyo, ibimenyesha makuru n'amakungu. Aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ijya Amerika ku intango iriko igenda neza. Gusa yavuze ko leta yoteri yindi ntambwe mu kugwanya kudahana ivyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamye mu mugambi uri ku butegetsi cane cane ibibangamira agateka kazi na muntu. Ikindi umuhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika na BBC ryabongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara Parsem yabigarutse ko asabira yandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa. Muri aya harimo nka Forsk, Focode, Akate Burundi, APRODH na RCP yose yaharaniye agateka kazi na muntu akabafunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Abarongo ya mashyirahamwe yose barahunze igihugu. Umwe muri bo Gervais Nibigira icege ya cutwara RCP afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa.
Rero iyo ngingo tureka yuko jangye ejo nandi mashya hamwe y'amashyamwe yacu yahagaritswe cyanke yaba ayafuswe nyene ashobora kuzakurikwa agasohoka mu garagaro hama yunyo kandi n'ingingo iza bifasha guhindura isura y'igihugu isura y'ubutegetsi twafise icyizere yuko kugira ngo iyo sura imeneza gusumba nuko ashobora kuzobona yuko n'amashyamwe yandi nayo nyene ashobora kugororerwa agasohoka mu garagaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazi na muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu
iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha makuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora sense rwari rwarekuriye iradio Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusubira gukora ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika geruka gushikiriza muri raporo kwakira ivyinshi vyo gukora mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu Pierre Claver inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver urakoze noneho tujye muri Tanzania ejo nkuko mugwizi ku cyumweru wari umunsi mukuru wa Pasika ku bakristo bo ku isi yose Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania rero bavuga ko bawijihije mu mahoro babibwiye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin wabasuye kuri uyu wa mbere
Umukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise umubaro gusa n'amarira gusa mu nkambi ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye Omiye cy'abantu dufunze nta muntu yasohoka mugende no mu isoko kuko nta soko nimwe hari ahubwo wabaye nyene twikiye ku mbuga umenya se n'umunsi mukuru ahubwo n'ukuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafise ubuzima butoroshye biriwa muhe umenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugatwirwe tugandaye rero n'ukuri turahangayishye mwino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi wipokera ari bwujya udahindura
ugati tureke dusohoke mu gahutu kabiri nk'abandi gatuje Pasika neza mu bisanzwe na Pasika neza twari biriye mu kajagari kuko inkambi yarase batugariye amasoko batugutije kira kintu dukusogora twara dutera ariko twara tutungane kuko bushaza aratwankiye ko dutera nta minsi mikuru aho kujya umunsi mukuru turi tugana marira turi mu marira renze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise cyekana yuko impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi
nuko turahangayike imboga ubushyaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoti twatengo tufumejwa hano isombe tubahindurire n'ukuri turahangayike ahubwo turasabye nk'igisabo nk'ababyeyi ko ari mudufashe murabe na mwene mwotubwira
aha muri Nduta umunsi mukuru twawikoreshike kwatanagara turonka kwatanaga faranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru
epfo munsi mukuru kwere ngawe imbaje nabi nyene bifanye n'ubukene dufise ingwane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi twawe imbaje nje mu babaro kubera nko mu y'iminsi abantu bageze iminsi bahura n'ibibazo atwepfo abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu katwiruka ko tukagenda turiruka uraho duhuye bakadufata bakatugutsagura bamwe bakabatwara mu gasho ubwize imana nziza agashika muhira
muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza impamvu utagenze neza nuko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuhimbaza tukiri no mu Burundi n'ukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu ntaga uzo twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera n'icyose twaba twifuza kandi ntagahera turonka
kweri mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera ntacyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu cyo cyose kiyadufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara
ubu nyene nibereye hanyene muhira nta n'uwo nubona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo amugire umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana iyo mugirira umunsi mukuru ariko si cyane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubundi ngaha muri nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo tubikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twarenzwe turi mu Burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinova ngo njewe jenyene n'abandi na bene wacu n'abandi bose tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose
kuri twawe imbaje mu mubabaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka no kubungene turonka agafaranga mwitse nk'ingo tugurire nk'utumeranje abana ngo bakuranye akagari ashimase mukuru twere twawe imbaje ko ubukene n'akantu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abimukira bagera ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nzira za magendu baragabanutse cyane mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ugereranije no mu myaka icumi ishize, ariko imibare y'abapfira muri ayo mayira ya magendu banyuramo iracyari hejuru. Bikubiye mu cyegeranyo giheruka cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira OIM mu magambo magufi, ni iki gitera abantu kwishora muri aya mayira agoranye cyane, umuti wabuwuhe? Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabiganiriyeho na Wilson Canirimana ukurikiranira hafi ibibazo by'abimukira aba mu gihugu cy'Ubuhinde. Yaganiriye kandi n'umwe mu bagerageje kugera ku mugabane w'Uburayi kugeza ubu waheze mu nzira. Kubw'umutekano we turamwita Clément. Clément rero aratangira atubwira uburyo yafashe inzira ashaka kugera mu Burayi.
Urugendo narutekerejeho kubera abaruciyemo, ubu bakaba bari bageze za Allemagne, bageze za France, bageze za Belgique, za Suède, bageze za Norvège, abandi bari Athènes mu Bugiriki, Grèce, abandi bacenga nyene muri Turki nyene aho ndi, bageze za Angleterre. Ariko urumva ivyo ni ibintu vyatanguye muri 2014, 2013, 2015, 2016, niho abantu baciye muri Turki binjiraga ku mafrontiere y'Iburayi byoroshe muri iyo myaka. Rero abinjiye bari impunzi, umva ni ibintu bibiri. Ashobora kuba ari impunzi ihunze ingwano cyangwa impunzi mwimukira wa ekonomi, urumva kubera ubukene, ingorane, opportunite nk'ibyo. Rero abadutanguriye bagashikayo hakiri kare nibo batubwiraga ko bishoboka guca ngaha, kandi byarashobokaga, byari byoroshye. N'ingwane yo muri Siri igihe Angela Merkel chancellor wa Allemagne yakiraga abantu byari byoroshye cyane. Mugabo rero ntabwo twigeze abantu baje muri Turki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi twinjiye muri Turki muri uwo mwaka dusanga ibintu byamaze gukomera, abanyaburaya bamaze gufunga imigabane yabo, bamaze kongereza sekirite ikomeye kandi ikaze ku bantu, urumva. Turaza dushika ngaha, turi ngaha turi benshi, bamwe ni abimukira b'ingwano, bamwe ni abimukira b'ibibazo bya ekonomi. Turi ngaha mugabo twasanze ibintu byahindutse atari uko byari bimeze.
Uravuga ko byatewe n'abantu mwari muzi ko bagiye mukavuga muti natwe reka tugerageze, none mukaba mwaraheze aho ngaho muri Turukiya. Reka mbaze noneho Wilson, ukurikiranira hafi ibibazo by'abimukira, niki cyatumye ushaka gukurikiranira hafi ikibazo cyangwa se ibibazo by'abimukira?
Ego murakoze cyane. Ubwa mbere ho murabona nuko mu biharuro mwatanze rwaruka rwinshi rwa Afrika ruriko rurapfira muri izo nzira ni abantu benshi cyane bapfa urumva abashikayo usanga banabaye bake gusumba abapfira mu mabahari abapfira mu mayira rero byatumye niyumvira ni kubera iki urwaruka rwa Afrika ruhitamo iyo nzira y'umusaraba ugasanga bemera kuja kubabara muri ubwo buryo kuko urumva Clement nk'ibyo ariko aravuga yuko basanze inzira zarugawe abantu urumva barakubitwa bayicwa rero byatumye ngira icyumviro cyo kumenya cyane igituma cyane cyane urwaruka ruhitamo iyo nzira y'umusaraba.
Clement yaratubwiye bimwe mu bibazo by'ubukungu n'ibindi wowe abo mwaganiriye muri izo nshuti zawe mu bantu uzi baba baranyuze muri izo nzira icyo bakubwiye cyatumye bafata icyemezo cyo kugenda nyine bakanyura muri iyo nzira y'umusaraba bakubwiye?
Ahanini kenshi usanga nk'uko yabivuze biva ku ngorane za politiki ziba ziri mu bihugu byabo aho kenshi mu bihugu bya Afrika bitewe n'ubuyobozi buba buhari usanga badaha ubwisanzure urwaruka rwaho ngo rushobore gukora imirimo rushobore kwishikana ku iterambere bigaragara aho urumva bivuye ku biturire bivuye novuga ku buyobozi bubi aho abategetsi benshi bo muri Afrika usanga izi ntambara z'amoko z'intara ibi byo by'abategetsi usanga bashaka kuguma ku butegetsi kenshi ugasanga rero bakoresha urwaruka iyo bamaze gukoresha urwaruka usanga urwaruka kenshi rutabona umwanya wo kwicara ngo rushike ku iterambere rirama ikindi nacho urumva Clement yabivuze babona abandi bagize amahirwe kuko urumva ni inzira y'umusaraba muri iyo nzira y'umusaraba harimo abahasiga ubuzima hari n'abagira amahirwe bagashikayo rero abo bashitseyo kenshi ntibavugisha ukuri ntiberekana by'ukuri ubuzima babayemo abari muri Afrika baca babona yuko uyu muntu yifotoreje ku magorofa maremare ari Buraya akabona umenga abayeho ubuzima bwiza ariko urabye by'ukuri usanga nabo bariyo ubuzima babayemo ari ubuzima bubabaje ubuzima butari bwiza ikindi kintu ni ubukene buri muri Afrika ahanje ndabifatanya na bwa buyobozi bubi nako ndavuga ubukene buratuma urwaruka rwishi ruvuga rutirika ntaratazi ngende mu kindi gihugu ngira ngo ho ndashobora gutera imbere ariko urumva kenshi buriya abarundi baravuga ngo ntaheza nk'iwanyu urumva n'ubwo guco bakiri mu bibazo bimeze gute iyo ugiye mu kindi gihugu n'ubundi bagoma bakwita umwimukira cyangwa bakakwita umunyamahanga rero inzira novuga inzira zituma baja muri ibyo bintu kenshi n'ubwo bukene buri mu bihugu niyo politike mbi nuko kuntu ibihugu bitaba biri stable kenshi bituma urwaruka rubona ruti hano mu gihugu canje nta kazoza ndahafise bigatuma baja kwita muri izo nzira z'umusaraba zikoye. Hari ikindi kintu gituma kenshi urwaruka ruhurumbira Uburayi gusumba uko bahurumbira ibihugu byo muri Afrika novuga yuko harimo n'ingaruka mbi za colonization kuko colonization yatumye abanyafrika benshi bumva yuko ibintu byiza ibintu bigezweho ubwenge ibiki byose biri muri biriya bihugu by'abazungu biri muri biriya bihugu byadukolonije rero uzosanga n'uwitwa ko yateye imbere n'uwitwa ko ari umuntu yakiye no muri iryo shuri akiga akabona kukuravyo no munsi abadokteri benshi bari muri biriya bihugu ni benshi kandi Afrika ikeneye abo badokteri ikeneye abo engineer novuga haracyarimo ka kantu ko kumva yuko muri biriya bihugu byabo ari mu ijuru ryo ku isi ugasanga rero izo ngaruka mbi za colonization zituma umuntu abaho yumva yuko ubuzima buri muri biriya bihugu kenshi aba bacya muri izo nyanja hari gihe usanga umuntu yatanze amafaranga arenze ibihumbi cumi by'idolari ayo mafaranga ugasanga iyo ayakoramo umugambi mu gihugu ciwe yoba ari umuntu ateye imbere umuntu ameze neza ego sinirengagije na bya bindi by'uko mu bihugu usanga ta stabilite politike ihari ugasanga nuko kuntu nyene ubuyobozi bw'ibiturire ibiki ariko urumva harimo ingaruka mbi za colonization.
Komeza nawe Clement utubwire nawe icyo bitekerezaho.
Nashakaga kongera ko ku byo wiso yaravuze ngo ikibazo cy'ubukoloni ko abanyafrika babona umengo mu Burayi cyangwa muri Amerika numva ni mu ijuru hari ubuzima bwiza ikintu iki ifuko tuvugisha ukuri tugeza kuvugisha ukuri tukavuga ibintu ukuntu bimeze muri Europe iburayi ubuzima naho ibintu crise economique ibibazo biri ku isi yose mugabo naho hahari ibibazo sico kimwe no muri Afrika ifo ko tuvuga ishuri muri Afrika kwiga gusa amashuri birazimbye kandi si bya bose ibyo abantu bose barabizi universite zirazimbye si bya bose urumva abo ba docteur tuvuga ngo bose babahereye muri Amerika cyangwa bahereye muri Europe bigiye hehe bigiye hariya nyine bigiye muri Europe urumva kubera ko badashobora kugaruka muri Afrika gukorayo kubera tuvuge yuko nta Afrika ntabwo ibaha opportunity yo kuhakorera.
Wilson wari ufite akabazo wifuza kubaza Clement?
Ego akabazo nashaka kumubaza ndumva yuko yaramaze kwishyiramo yuko uko vyogenda kose urumva uburaya arabona yuko ashitseyo ubuzima zobaho busumba ubuzima yabayemwo mu gihugu ciwe cyangwa ubuzima ashobora kuranga mu gihugu ciwe ariko numvise izo nzira z'umusaraba camo kandi yatubwiye ko yagerageje iriri akari nzira imwe bikanga akagaruka bivuze ko nawe we ashobora kuba yarakubiswe ashobora kuba yarambuwe urumva rero uri kurumva ibyo bintu byose byakubaye ko hama ukumva yuko uko byoshoboka kose utegerezwa gushika muri ubwo burayi uno munsi wewe umuntu akiri muri Afrika uramubwiza ukuri ukamubwira ati iyi nzira ni waca ngaha uzohura n'ibi bibazo uzohura n'izi ngorane kuko hariho nk'uko n'abari burayi babesha akakubwira ko abayeho ubuzima bwiza kandi araramusikirana rero nawe abantu bari muri Afrika urababwiza ukuri ukababwira ati nimba ukeneye kuza iyi nzira niyo uzocamo iyi nzira y'umusaraba niyo uzocamo
je ndabwiza ukuri umuntu ari muri Afrika ubu yo kwifuza kuza ngo ace muri izi mbibe nta nzira zihari inzira ziragoye kuko byari bimeze kuva kera suko bikimeze ndamubwira ayo mafaranga ufuze cyangwa ubwo buryo ufise bwo kuza ngaha rondera ukuntu yacu yakoze cyangwa rondereza ugerageze urondere visa muri ayo ambasade y'abanyaburayi ari ngaho muri Afurika ugende mu nzira zemewe zijya nzira zo hasi oya vrema je nta muntu umbwira ko yoza muri izi nzira
n'ukwanzura Wilson
ego murakoze ikintu nashaka kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika birumvikana yuko umuntu wese abaho ashaka kugira ejo hiwe heza ariko nashaka kugira inama cyane cyane urwaruka ruri muri Afurika kumva yuko icyambere n'urukundo hagati yacu icyakabiri ni ugukunda ibihugu ni ugukunda igihugu nubwo abategetsi bacu bataduha rwa rukundo twabashakamo ariko iyo ukunda igihugu cawe uragerageza uburyo bwose iyi nzira yanse ugakoresha iyindi hanyuma mwumvise yuko hari ingorane nyinshi abantu bacamwo bagerageza kuja muri ibyo bihugu bya Burayi bumva kumenga niho ari ubuzima ariko by'ukuri nababwira yuko nta buzima buriho busumba ubwo mushobora kubamo mu bihugu byanyu kuko ugiye mu nzira mu muco mwiza munyumve neza sindi ko ndavuga abantu bajaye baciye mu nzira z'amategeko izo nazo zirazwi abasaba amaviza bakagenda kwiga cyangwa bakagenda gukora ariko aba bantu bagenda novuga mu nzira z'ibinywabi aba bantu bahura n'ibibazo byinshi niyo bashitseyo barabandanya bagahura n'ibyo bibazo kuko urumva umuntu yinjiye leta itabizi leta itari yategekanije ko yinjira mu gihugu n'ubundi biguma ari ingorane rero nagira inama cyane cyane urwaruka tugerageze mu bukene bwacu mu buryo buke dufise tugerageze kwigwanaho kuko twakuze twigishwa yuko umuntu arashobora kuba ayatanguriye kuri zero ariko agashika ahantu afadika hari n'ibihugu bimwe bimwe batanga ama opportunite ego hari ibihugu biri mu ntambara hari ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere biri hasi cyane ariko twese hamwe tugiye hamwe birashoboka erega nabo bategetsi twese twebwe nyine nitwe dufise uburenganzira bwo kubahindura uburenganzira bwo kubereka yuko Afrika urwaruka rw'ejo rugiye hamwe ushobora kugira ico bigejeje
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Eugene Mukankusi arakoze n'abatumirwa yarafite n'abanyamakuru bose batugejeje amakuru tubashimire namwe mwese inshuti zacu. Ndabashimiye cyane ko mwakurikiye amakuru naha ahumurije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.